Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa Mungu. Muri studio y'indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku munsi wa Mungu tubibutse tuganira ku bibazo by'urwaruka. Habimana Joseph, umusore w'imyaka 27, inyuma y'imyaka idashika 10, avuye mu ikambi y'impunzi z'Abarundi I Lukore muri Tanzania, afise ishirahamwe ritwara imizigo mu bice bitandukanye vya Amerika na Canada. Amaze kugura amazi atatu yose afise agaciro k'ibihumbi $500 vy'amadolari y'Amanyamerika. Afise ibikamyo birenza agaciro k'ibihumbi $200 arenga. Arubatse afise umugore n'umwana. Mbega Joseph yabigenjije ate? Uko guteka umutwe mu mwanya muto vyagenze gute? Impanuro yo bafitiye ugwaruka bagenzi be mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania n'ahandi kugira nabo biteze imbere n'izihe? Joseph Habimana niwe mutumire tujye kuganira mu kanya mu kiganiro cerekeye ubuzima bw'ugwaruka. Tubahaye ikaze mwese cyane cyane ugwaruka mushikirize ibibazo, mushikirize ivyumviro mu kiganiro muri kano kanya. Kaze mwese mu kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mingitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio indwi Washington DC kuri uno munsi wa Mungu muri kumwe na Oriane Tangishaka. Reka fata akanya nsasire ikiganiro tugiye kugira. Igitigiri kitari gito c'Abarundi bagiye barahunga intambara mu gihugu cabo c'amavuko kuva muri bibi mu gihumbi kimwe amajana indwi na mirongo igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri, 88, 93, 96, 2015, bahungiye mu bihugu bibanyi u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Tanzania n'ahandi. Benshi muri bo bahungiye muri Tanzania bakaba bamazeyo igihe kitari gito mu nkambi z'impunzi. Nk'uko bizwi, muri izo nkambi z'impunzi harimwo Kasulu, Ngara, Lukole, Mtabira, Myobozi n'ahandi. Abatari bake muri bo naho bavuga ururimi rw'Ikirundi bavukiye muri izo nkambi kandi bakaba batarigera bakubita ijisho igihugu cy'u Burundi. Ishiramo mpuzamakungu rifasha impunzi n'abimukira muri Amerika, USCRI, rivuga ko icyumviro cyo gutahuka mu Burundi aho ababyeyi canke ababyeyi b'ababyeyi babo bavukiye nticyoroheye abatari bake mu bice mu biro vya HCR byagiye biragerageza kubafasha gutahuka mu Burundi. Hari habari bamaze imyaka 40, 30, 20 bari mu buhungiro bakaba byarabagoye kumenya iyo baje bava mu Burundi kubera uko guhunga bakiri bato. Abandi baratinye gutahuka kubera amatongo yaze mu miryango yabo bagatinya ko batogira aho barima bashitsi wabo. Kuri izo mvo mu myaka ya vuba ibiro vyishiramwe mpuzamakungu ONU vyagiye birasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwakira izo mpunzi z'Abarundi kugira bashobore kuronka aho batangura ubuzima bwabo neza. Benshi muri bo batwawe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta za Arizona, Texas, New York, Illinois, Tennessee n'ahandi. Rero kibazo ni mbega ubuzima bwabo Barundi baje bava mu nkambi z'impunzi muri Tanzania bwifashe bute muri kino gihe. Habimana Joseph, umwe muri bo, umusore w'imyaka 27, inyuma y'imyaka idashika 10, avuye mu ikambi y'impunzi z'Abarundi I Lukore muri Tanzania, afise ishirahamwe ritwara imizigo mu bice bitandukanye vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada. Amaze kugura amazu atatu yose afise agaciro karenga ibihumbi amajana atanu vy'amadolari. Afise ibikamyo birenze agaciro k'ibihumbi amajana abiri vy'amanyamerika y'amadolari. Arubatse afise umugore n'umwana. Mbega Joseph yabigenjeje ate uko guteka umutwe mu mwanya muto yabigenjeje gute? Impanuro yo hugwaruka bagenzi be mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania n'ahandi kugira nabo biteze imbere n'izihe? Joseph Habimana ni umutumire tugiye kuganira mu kanya mu kiganiro muri Sanga ahubwo nona. Kazi rero bagenzi mushikirize ibibazo n'ivyiyumviro, nimero yacu ni ya yindi nyene ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Ndayisubiramwo, nimero mushobora guhamagara ko ni 1 202 4 4 1 9 9 3 1. Reka nakire mutumire wacu mu kiganiro ni Joseph Habimana. Wiriwe neza, urahura komeye?
Uraho.
Ndumva usa n'uvyutse hano muri Amerika, kubatabizi ni mu gitondo, turavyutse ni saa tatu. Ndumva Joseph asa n'uri karagerageza kuvyuka. Urakoze kwitaba ikiganiro muri Isanga.
Murakoze.
Joseph, navuze vyinshi kuri wewe kumbure nkuko tumaze imisi tuganira. Uri umuntu uca bugufi cyane, bimwe mu byo twatangaje kumbure ni ibintu bigutuma ugira amasoni utifuza no kubishyira ahabona, ariko tuganira narakubye yuko ari ibintu bidasanzwe kandi ugwaruka rukwiye kuvyumva kugira nabwo ruronke intege rushobore nabwo kumenya yuko rushoboye. Imbere yuko utwiganira aho waje uva muri Tanzania nuko vyagenze, tubwire uko kwiteza imbere mu kanya gato mu majambo make aho shikiye muri Amerika, uwo vuga yuko vyagenze gute muri make?
Muri Amerika tugeze ngaha, ikintu cya mbere nabonye cyamfashije gusoma ibindi byose ni kinyabupfura, indero. Uko babavyeyi no kwitaho ishuri no kugira abagenzi beza, no kugerageza kugira ngo nshobore kurondera abantu bansumbye ubwenge kugira ngo bashobore kugira ikikumfasha mu bitekerezo.
Uravuze ishuri, ryo bari rimwe mu byagufashije kwiteza imbere?
Ishuri akanya gatoya yaramfashije mu kumu ubumenyi bwo nshobore gusoma no kwandika, no kugira ama research, ariko mu iterambere ry'iwanje ku bantu nagiye nganira nabo nahuye cyane cyane mu buzima, nibo ahanini bafashije mu iterambere ry'iwanje. Banyereka yuko ku ishuri atari yo nzira yonyine yo mu rwego kwiteza imbere, inzira zo gutera imbere ari nyinshi. Cyane cyane nshoboye kumenya what I'm capable of doing, my passions, cyangwa se ikintu nshobora kuba nokora mu buzima kikorera akazi, nshobora kugira iki nanje gushika iyo ngomba gushika, atari ku ishuri gusa nshobora kujya ngo nshobore gutera imbere, ariko hariho n'izindi nzira mu buzima umuntu ashobora kunyuramo ariko agashobora gushika iyo agize yagiye.
Ni byiza cyane rwose, nk'uko mubyumvise Joseph avuze ati ikintu gihambaye cyane ati ishure ni zimwe mu nzira nyinshi umuntu ashobora gukoresha mu kwiteza imbere. None Joseph, uwo tubwira ubuzima bwawe muri Tanzania mbere yuko tuza hano muri Amerika, ubuzima bwawe muri Tanzania we n'umuryango wawe rwari bwifashe gute muri make? Ubwira abatabuzi canke ababwumva ariko wewe wabubaye mu bwari bwifashe gute?
Mugize neza uyane. Ubuzima bw'iwanje ku ruhande rw'iwanje mu nkambi twatubayemo ntago bwari bworoshe. Ubuzima bw'impunzi cyarabaye impunzi rema, umuntu arabwumva ariko bumenywa n'uburimo ntago bwari ubuzima bworoshe, ariko bivanye n'uko rimwe na rimwe ubuzima uko bugutwa aho bugutwa aho bugutwaye ubwakiri uko nyine. Twaracuragurinze duca muri byinshi, ubuzima kwita impunzi ntabwo bwari bworoshye, ariko kubw'Imana twarashoboye kugira iki gusurviving ubuzima cyane ngo nzatifa gute
kubaho.
Gusurviving ako turigayo nubwo bitari byoroshye, inzara agacinyizo agahazo ubusuma bwari buhari isimitari buhari ariko kubyimana nyine tura muri ubwo buzima turaburengana ariko muri make ntabwo bwari bworoshe.
Hanyuma nyine muri ubwo buzima butari bworoshe muragira amahigwe icyumviro cy'uko kucukuzana impunzi muri Amerika kiraza byagenze gute kugira ngo namwe mushobore kujya muri uwo mugwi muze muri Amerika?
Vraiment novuga ngo Imana yonyine niyo novuga ati yagiye mu bagira neza baradutekerezaho dushobora kuza nka nk'impunzi zirenga nk'ibihumbi nka mirongo ibihumbi n'imiryango nk'ibihumbi nka mirongo ibiri novuga twaje ni gurupe imwe twaje tuje muri Amerika nta muntu n'umwe yigeze abisaba kuza hano muri Amerika ndetse ntabwo twanabitekereza kuko twari dukenye benshi ababyeyi bacu ntibashoboye kujya mu mashuri kuko uko mubizi kujya hanze bisaba umuntu w'umutunzi umuntu yize amashuri rero ku bantu bari babaye muri amakambi y'impunzi vraiment nta n'umwe yari afise ubushobozi bwo gushobora kuza ngaha rero nta n'umuntu yanabitekereza yuko yonashika ngaha muri Amerika cyangwa se ngo yuriye n'indege agende uradi ubuzima twatubayemo rero kuza ngaha muri Amerika novuga yuko n'Imana yonyine ubwayo nta n'umuntu yanabirota burya umuntu arota ikintu ashobora kuba yona mu buzima yonashika sinanarota yuko nonahonyoza ikirenge mu ndege cyangwa isije n'indege gusa nta n'imodoka nari bwagenderemo muzima.
Ni ukuvuga ko wagiye mu ndege utaranajya no mu buduga?
Oya, ego.
Ni ikintu gihambaye cyane, urumva washa wowe waraciye mu bintu bidasanzwe kabisa. Wavuye mu nkambi uvayo wurira indege uza muri Amerika, ubuzima burahinduka. Ni mu watabizi ni programme za HCR ishyiramo mpuzamakungu ONU yazanye impunzi z'Abarundi muri Amerika ico gihe kuva mu mwaka w'2006 n'imbere yaho. Urumva hama urashika ino muri Amerika utangura byagenze gute majambo make ushitse muri Amerika we n'umuryango wawe wahabonye gute byagenze gute mu gishika?
Mugize neza Ryan. Tugishika ngaha muri Amerika cyukuri ntago byari byoroshye ariko kuri twebwe tumeze twabaye mu buzima bugoye mu makambi y'impunzi ariko abantu benshi babonye gutandukanye muri uko kugorana ahanini ikintu cyatigoye cyane rwari ururimi. Nk'uko mubizi ururimi utaruzi usanga bigoye kugira ngo ushobore kuganira n'abamura muri icyo gihugu ushobore kumenya amateka n'amateka y'icyo gihugu aho ushobore kumenya uburyo uhitwara ariko abagira neza urya umuntu uw'Imana Imana yama imukurikirana haja hose abagira neza baraza bakadufasha bakatwerekera inzira yo kunyuramo. Rero dushyize ngaha muri Amerika ikintu nyamukuru novuga ati cy'ingenzi yari indero. Ubwo umuntu yaragerageje kubahiriza amategeko y'igihugu no kurondera abantu b'abagenzi bashobora kugufasha mu bitekerezo ubuzima by'ukuri ntabwo bwari bworoshye muri icyo mu minsi ya mbere kuko umuntu atabazi ngo avahe ajahe bigenda gute ariko ukuntu umuntu yagiye amenyera ngaha jewe ku ruhande rw'iwanjye nahabona ko ari bizenye bivaye nk'aho umuntu yari apfuye nahabona ko ari business financial opportunity education opportunity kari ubisanzwe yuko mu mutwe wanjye navuga ngo naho mvuye I will take advantage of every opportunity I get.
Kuvuga uzofata uburyo bwose uhawe ubukoreshe kwiteza imbere.
Neza cyane.
Birahambaye cyane. Joseph, urumva amatelefone Facebook hose abajene barifuza kukubaza ibibazo gushikiriza ibyumviro. Mfise ibibazo byinshi ariko reka ndabigerezaho nabo nyine tubaha karyo bakubaza ibibazo bahe ibyumviro ubafashe nabo nyine. Tuje ku murongo wa telefone duhere kuwitwa Elia. Elia, uraho urakomeye?
Ndaguhaye mwiriwe Oriane Tangishaka kandi ndakomeye.
Ni vyiza cyane Elia. Ikibazo cyangwa icyumviro?
ndahaye mwiriwe bimwe byimva mutima wa mutumiye.
Mhm, arakumva.
Mwiriwe.
Mahoro, kama nashaka kukwibariza mutumire wabona twedi no turi mu bukene no vuga yuko atakuntu umuntu yabuvuga aho bamwe bamwe dushobora no ku ryarimwe ku masaha 24 mbega gushika iyo onye yokoro hakuri twebwe tuca kiri wa mahirwe ngo duce nko ku ntebe y'ishure naho mbona twakiriwe amahirwe tukaba turi ko turiga Icyongereza ubu nyene dukuze tungana guca nyene hama mwaba mwiteguye gute gufasha abantu bamwe bamwe bari mu bukene butagira izina na jewe ndimwe akabaze izo kanje karakonye murakoze kuko dusanzwe dufite isiyumviro nk'icyumviro cyo kudandaza nk'utuntu nkagenda afite ikibanza naguze mu isoko mugandaburi uwo ngugana n'agatahe mwaba mwiteguye kuzodufasha murakoze.
Urakoze Elia. Reka twakire kandi na Etienne mbere yuko duhaka ryo Joseph. Etienne uraho neza?
Ndaho cyane.
Amahoro.
Na mahoro buke buke.
Duhamagaye urihe ga Etienne?
Cyenda Gitega.
Duga ku ijambo.
Ego cyane, nashaka gukeza cyane o Joseph. Kubona yaciye mu ngorane zikomeye ari mu nkambi y'impunzi agashobora gushika hiyo muri Amerika. Hanyuma tukaba twumvise ingene yateye imbere cyane. Ubahejeje kuvuga amanyenyeri zavuze yuko turi mu bukene ntambe rwose yabeshe mukene dufite ni bwinshi cyane. Yavuze ko umuntu ashobora gufungura rimwe mu masaha 78 hari n'aba ashobora kumara iminsi batanafunguye. Byumvikana neza rero yuko ubukene bw'ubu ari bwinshi. Hamale yavuze naho baba, we yavuze ko yagiye mu ndege atari bwagenye mu modoka, nuko yahimbaye cyane. Na banda yateye imbere cyane kandi bishobotse yibuke abo yasize. Nashaka kumusaba kandi ko yocampa na nimero yiwe ya WhatsApp icyo nzomwibariza. Murakoze.
Murakoze cyane Etienne. Joseph, duhereye ku kibazo n'icyumviro cya Elia, waravuga ati yarafise ubukene, ari mu bukene butari buke budasanzwe, ariko twumva ko afise icyiyumviro cyo kwiteza imbere, akaba yaraguze ikibanza mu isoko. Nk'umuntu nka Elia w'umufasha gute kwiyumvira no guteka umutwe?
Mugize neza Jan. Ni kuvuga ikintu cya mbere mu buzima ni kudatakaza icyizere. Burya iyo ufise icyizere byose birashoboka. Kigira kabiri, ugaharanira kwitwa inyangamugayo, kuko iyo uri inyangamugayo umenya iyo umugisha wawe uzanana. Ni ukuvuga iyo ubaye umuntu w'umwizigirwa mu buzima, aho uri hose, uko ko bahameze kose, yaba nungaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iyo uri umuntu utari inyangamugayo, uri umuntu w'indyarya cyangwa watakaje igitekerezo, watakaje icyizere, aho wajya hose ibyo bintu bibiri utabifise, kuba inyangamugayo no kufise ibyizere yuko ejo hazoza heza, kandi ukumva yuko ushoboye ibyo bintu utabifise, aho ujya hose birakugora. Iki nacyo nagomba kumuremesha, yumve yuko nubwo uyu munsi ubuzima umeze uko ahari, vrema nk'uko yavuze ati hari ubukene bwinshi, yaraguze ikibanza, iyo ni intambwe ya mbere. Akabona yuko niyo ntambwe yayiteye icyo kibanza, hariho n'abatagifise, kuko utamenye ibyo ufise, utamenye ibyo ufise biragora no kumenya n'ibyo ushaka. Nuko rero ngo kuri uko kugira ibyo bitekerezo no kugerageza kuganira namba by'ukuri ari umuntu w'inyangamugayo, kuraba abantu bamutumbya ubushobozi mu buryo bw'amafaranga, n'amafaranga gusa mu buryo bw'ibitekerezo bamusunga ibitekerezo kuko kimwe mu byatumye nanjubyi wanje nigeze aho ngeze nuko nagiye nganira n'abantu bandusha amafaranga, bandusha amashuri, bandusha ibitekerezo, bandusha ubumenyi kugira ngo ndabarahureho ubumenyi, ndabaruhureho ubwenge, inzira banyerekere inzira nshobora kunyuramo kugira ngo nshobore kugera iyo nzu.
Murakoze cyane. Reka twakire na Jean-Marie Kumurongo. Jean-Marie uraho?
Muraho cyane.
Yego, Jean-Marie uduhamagaye uri hehe?
Ndi mu Rwanda, ni ubwa mbere mvuyishe radio Ijwi rya Amerika. Ariko nishimye uwo muturanyi wacu w'i Burundi kuntego yihaye n'icyizere bigatuma agera aho ngaho nubwo natangiranye namwe ariko numvise ari ibintu byiza cyane abamushimira by'umwihariko ariko kugira ngo natwe tuzagira aho tugera nko mu biyaga bigari aba namubwira akaduha nk'umurongo akoresha natwe tumuvomaho ibyo bitekerezo kugira ngo natwe abanyafurika dukomeze gufashanya. Nanjye ndi mu Rwanda ariko urebye rwose ibitekerezo umuntu aba bifite ariko ikintu kitwa igishoro kikaba ikibazo. Ariko hari ikibazo kimwe nashaka kumwibariza, numve ese mu bintu bijyanye wenda agenda w'umurezi w'umwarimu mu bintu bya siporo uretse n'ibyo ngibyo bintu bya siporo uwo muntu ndamubaza akunda iki mu bintu bya siporo kuko hari icyo ushaka kumwibariza.
Joseph umwishura akiri ku murongo
ubwo aramutse naramuka nsubije ndagira ngo byaba byiza ahita asubiza kugira ngo mbite mubaza icyo nshaka kumubaza.
Joseph arakumva. Joseph abajije ati muri siporo by'inkino ukunda iyihe siporo? Hello Joseph.
Hello.
Oui Joseph uratwumva?
Ndabumva.
Jean Marie arabajije ati mu bintu bya siporo n'imikino ukunda iyi?
Ndakunda umupira wa football.
Football y'Abanyamerika cyangwa iyo muri Afrika? Saka.
Ndakunda y'Abanyamerika n'iyo muri Afrika zose ndazikunda uko ari zibiri.
Nari mubajije football yayo kuko hano muri Amerika ari yitwa football ariko bakoresha mu ntoke ariko soccer muri Amerika soccer niyo football y'ukuguru. Atkunda Zoemi arazikunda. Jean-Marie?
Twigisha nk'ano mu Rwanda rwo tujya tubura nk'ubufasha ugasanga ubufasha ni bukeya. Niki hano dufite nk'ikipe ikomeye ariko ubufasha bwo kubona nk'umupira, imyenda, iki. Nagira ngo nibarize nk'uwo ni Joseph.
Joseph,
niba hari icyo yazadufasha rwose tukareba yuko nuko twajya dukina n'uwo mupira dufite n'umwenda cyangwa dufite n'umupira kuko hari igihe dushakamo n'umupira tukawubura pe turacyakina nka karere. Nagira ngo nibarize niki yadufasha rwose nk'ikigo nashaka zambwire nyimufotorere mwereke n'aho dukinira ariko agira inkunga dutera muri urubyiruko turi kumwe aha ngaha ngiye mwereka muha amakuru uko bimeze agira inkunga dutera we niyo dutugura umupira umwe ariko akadutera iyo nkunga rwose mbaye mushimye.
Urakoze Jean-Marie. Katubandanye ku murongo twakire Agnes mbere yuko Joseph abishura. Agnes turi kumwe?
Yego.
Urakomeye Agnes?
Yego ndao.
Duhamagaye uri hehe?
Muri Sweden.
Muri Sweden Iburaya. Uraho neza?
Yego.
Akabeho ndazi ko atari gake ngaho muri Sweden.
Yego harakanye n'ukuri.
Ikibazo cyangwa icyumviro kuri Joseph?
Je nashaka kubaza eske birashoboka ko umuntu ashobora kwiteza imbere mu gihe akunda ibintu mu gihe akunda ibintu kugira amashopping
ibintu by'amaronko
ibintu by'isi ndamu umuntu akunda ibintu byiza kwa ibintu kandi mugabo ukaba ufise ukaba ushobora kuronka ayo mafaranga mugabo sinzi ko ari probleme yo kujera sinzi ya ego kandi sinza kuba ku murongo cyane kubera ndi mu kazi aye mfasha akanya gatoya.
Oya nta kibazo reka kwishire. Urakoze cyane Agnes. Urakoze. Ego reka twakire na Jean Ndayizeye. Jean Ndayizeye uratwumva?
Kumva uri Oriane?
Ego.
Ndakuramukije.
Mahoro neza.
Ndaramukije n'umutumire.
Eh.
Ejende muri state ya Iowa.
Iowa. Aha, no muri America.
Ego.
Nduga kwijambo.
Ijambo cyane cyane nagomba shimire umutumire numvise yuko mu gihugu cy'u Burundi gifise abantu babona kure abona kure cyane gose ahubwo sinari nzi yuko hariho abantu bashobora kuba bakora mu mahanga baturuka mu gihugu cy'u Burundi biranshimishije cyane gose.
Joseph yavuye mu nkambi muri Tanzania no Burundi ariko aba hano muri Virginie muri leta ya Virginie.
Ahubwo muramumpera nomero ziwanje nyuma y'ikiganiro kugira ngo nawe nzobashe kuwasiriana nawe gatoye kuko ndumva turi hamwe kure. Hanyuma jewe nashaka kumwisabira igisabo na jewe mu Burundi ndahakunda cyane gose nama nagiyeyo ndipfuza yuko muri kazoza nokorera mu bintu ibiri mu mutwe wanje sitashaka gukora mu burimyi n'ubworozi. Mu gihugu cy'u Burundi mu mavukiro navuyemo ndashaka yuko hariho nk'inyigisho nyinshi yomfashisha kugira ngo ndabe ko nanjye notera imbere kuko nasomye intangamarara y'ikiganiro cy'uno munsi ingene yatanguye nageze ndumva ari umuntu wo gushikira ukamuyegereza kuko ndumva ko hovamo ibintu by'amashure menshi. Hanyuma ikindi nashaka kumusaba arabe ingene yokwegera na bene wabo bari mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane ugwaruka nabo nyine abinjitsemo umutwe nk'uwo yaciyemo kuko ndazi yuko atavutse avukanye ibintu ageze kuno munsi yabitangwe nk'uko n'abari nyuma yiwe nabo bo bitangura barose ifashanyo ku mutwe uvuyiwe. Murambabarira ndafise gripe. Hanyuma kabisa arabe ingene abegera abereka inzira bocamwo abereka inzira bo bandanirizamo kugira biteze imbere gutyo bibafashe kandi bifashe n'igihugu cy'u Burundi kuko na ya marongo y'uruhendo babahendesha tutarinze kuvuka ku maradiyo murabaza bama bahendurwa ruto ruto rukaca mu bintu bitabereye byo gabanuka igihugu kikuba kigwa mu mahoro. Murakoze jewe karako nashaka gushikiriza nari kubandanya ariko ndipitsi cyane kose aho mpagaze amanya uhagije mfise
nta kibazo. Urakoze cyane gukurikirana ikiganiro
sawa murakoze.
Joseph, dusubiriye kuri Jean Marie umwigisha mu Rwanda yavuga ati ko baragerageza kwegeranya ugwaruka kubafasha mu bijyanye no gukina inkino yari yabajije ko hari icyo bobafashamwo anyesi nkanyesi nawe kibazo ciwe cerekeye hanini uko kwiteza imbere iyo umuntu afise inyifato yo gukoresha amafaranga cyane go spending uko yavuze go shopping akirirwa aragura ibintu byo mushobokera nawe nyine akiteza imbere ayize kumbure gukoresha amafaranga yiwe neza ikibazo cyo ngira ngo ushobora kuba wacumvise hama nuheje kubaza Jean Daize yabajije ikibazo cerekeye ukugerageza kwegera ugwaruka mu Burundi. Hanini ati hari byo ubufise mu byiyumviro kuja kwegera ugwaruka mu Burundi ukabigisha ukabafasha guteka imitwe.
Okay, mugize neza Oriane. Muduhajambo reka ntangurire uwo mu Rwanda umwigisha kandi bakabafise ikimu bagira iki y'umupira w'amaguru bakavuga ati mwebwe muri ngaho hanze mwo dufashe iki n'ikimu yacu kandi ishobora gutera imbere ibintu by'impunzi biratugora imipira turakina karere ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo mbanamuterere ikintu gisumba intererano y'amafaranga ikintu gikuru gisumba ibindi byose icyo tugitekereza. Ni ukuvuga burya ikintu umuntu ashaka gufasha no gusumba ikintu mu bitekerezo nubwo baguha amafaranga nubwo baguha iki nubwo kugura ibyo bintu mugabo burema icyo gitekerezo udafite igitekerezo umuntu abaguhenze. Ni ukuvuga kavuze ati ni umwarimu kandi akabafise akavuga ati turafite ikimu y'amaguru turakina karere ariko abarimu barahembwa. Ni ukuvuga barashobora kugira ikintu cyitwa dufate nka kope ubumwe cyangwa se ikimina
hari ibintu twakoresha mu makambi y'impunzi tugasanga hano muri Amerika tumiye kujya gusanga ingurane muri banki ibyo ariko ababyeyi bacu tunabona bakura barashyira hamwe ugasanga bakora nk'ibintu by'ibimenyetso byo gushyira amafaranga hamwe rero kuri duke baronka barashobora gufata tumwe bakadukore bakaraba nk'utundi tuntu bashobora kuba bodandaza ariko ku izina ry'iyo timu ni ukugira ngo no ngaha muri Amerika abantu benshi barabarakira bakaza kurosa imiduga ngo bagire bashobore gukusanya amafaranga kugura ibyo bagomba kugura so ni ukuvuga bakaraba udufaranga dukeya bashyira hamwe bamara gufata udufaranga dukeya bakarondera nk'ibintu rero bashobora kugura bakadandaza ubwo mu nyungu ivuyemo muri cyo umusaruro umunyarwanda umusaruro uvuye muri ibyo bintu bari ko baradandaza biroroha rwose nyuma y'uko ari nk'ikimu kandi urumva ikimu irimo abantu benshi abakoci eka abantu babashyigikira nuvuga bagahanahana ayo mafaranga bakagenda bakayakoresha utundi tuntu ariko mu izina ry'ikimu mu izina ry'ikipe hanyuma amafaranga azovamo kuba bashobora kugura ibyo bintu abo hanze naho ibintu nabyo biva hanze gufasha bivuye hanze rimwe na rimwe Imana irakora ku mutima w'umuntu cyangwa se wabagira neza zakitagenda dufashe bajya abantu ariko burya ngakimuhana ngo kaje mvugishe rero iyo umuntu amajije kumenya avuga ati oke kino dukiyansize uwo tubyazamwo ikindi namvuga ati ngomba kugura umupira w'amaguru ariko dufate umupira w'amaguru bikuwe ibihumbi nka 20 akavuga ati ariko ndakeneye ibihumbi 10 mfite ibihumbi 5 byonyine ariko mfite ibihumbi 10 ariko nkeneye ibihumbi 20 ngura uwo mupira w'amaguru rero ibyo bihumbi 10 byigira uburyo bubikoresha bigakora akazi bigashobora kuba byobaho amafaranga ashobora kuba yogura uwo mupira ushaka kugira iki kugura cyangwa ibyo iniforume ariko bivanye n'uko ari n'ikimu biroroha ngo biroroshe rwose muri utwo duke y'abafite twabo dukoresha nambara ako gashahara bwo kwemera bakitanga ibitimu bagakoresha udufaranga ariko mu nzira y'ubwenge bakagira icyo badandaje nk'akantu baguze cyangwa se bagateka tugure itongo turigure kuri makeyi n'iki n'iki biduha byaduze turigurishe menshi cyangwa se ikibanza cyangwa se utuntu twinshi ashobora gukoresha utwo duke bafite tugashobora kuba twumvamo ibindi bintu kuri uwo mubyeyi nawe ari muri muzenye hano hafi iwacu yavuze ati ndakunda kugira iki gushopinga ibintu byo gukoresha amafaranga mbega umuntu akunda iby'isi mu bisanzwe kwinezereza arashobora gutera imbere ariko mu byo akunda kugira iki gukoresha amafaranga mu buryo butabereye ikintu aguma namubwire ni kimwe nubwo gukorera imiliyoni y'amadolari cyangwa se y'amayero ku munsi cyangwa se ku isaha mu gihe uyakoresheje nabi icyo bitwa ngo mani menejimenti uyakoresheje nabi usanga urutwa n'ujya mu nzu yikorera make abaho minimumu weji amafaranga make abaho ariko yakoresheje neza nubwo rero nasanze mu buzima ntago ari igiciro cy'amafaranga uhembwa cyangwa se ukorera cyangwa se unafite ahubwo ibanga ahantu riri ni uburyo ukoresha ayo mafaranga rero ku muntu akunda guspendinga cyangwa se kwiryohera kwiryohera ni ikintu cyiza kandi abantu bose baracyifuza ariko mu buzima utegereza ko ufite icyo bita priority ikintu ahanini nyamukuru kikurajije inshinga cyangwa se ukaba ufite intego y'icyo ushaka kugira rero iyo udafite intego y'icyo ugomba kugira ko birakugora rwose kuko n'utwo uronse n'utwo uronse habwira ngo tukere tugwira haza ibindi bintu bitari muri gahunda biza bitwara twatu ugasanga umwaka uratangura cyari wa wundi n'ubundi uraheze n'ubundi ukiri wa wundi rero akwiye no kuvuga ati ahindure uburyo akoresha amafaranga yiwiwe namba nicyo agomba kugeraho ahubwo icyo nyine agomba kugeraho aricyo aha agaciro gusumba ibindi byose
impanuro zihambaye cyane hama ico ca Jean Ndayizeye cege cerekeye kwegera urwaruka akabaha inyigisho cyane cyane mu Burundi aho igihugu cawe hari ivyumviro w'ubufise kumbure cyo kutangura kwigisha canke gufasha urwaruka.
Okay, mugize neza. Ndayizeye muri Colorado.
Iowa.
Muri Iowa. Imana imuhereza ngire aravuze ati jewe ndakunda igihugu cy'iwacu atariko mu gihe huboneka umuntu ashobora kwigisha urwaruka rwacu hariya ati byo nabafasha kugira ngo ntibahende ngo bagende gukora ibibi n'igihugu cyarushiriza kugira iki kugira umutekano ariko mu gihe baronse umuntu ashobora kubungura ibitekerezo akaberekera inzira bashobora kunyuramo gufata ibya nkiriya ikintu kambara kintu ni wewe urashobora kubofata muzenye akanya ukagenda ukabigisha ikintu ntushobora kwishyura kuri icyo nubwo ati abarundi cyangwa se abanyarwanda tugira imana twese tugura ururimi rumwe imana yarahezagiye kandi tuko turavuga umwe wese arumva icyunda ariko aravuga yaba umurundi cyangwa se umunyarwanda rero ikintu batekerera ni iki kimwe gusumba ibindi byose urwaruka aho ruri rwose nubwo ati muri afurika yaba nungaha muri leta z'amerika ni ikintu nuvuga ati kwita akumva ko agomba kwita ku buzima bwiwe kwanza mbere y'ibindi byose mu byo aharanira cyangwa se arondera akumva yuko akwiye kurondera uburyo bwiwe yoshobora kwiteza imbere ntatwagwe n'ibyahari cyangwa se n'ibyahari cyangwa se ibyo yumvishe namba atari muri politiki nta mpamvu yo kuyijyamo na nkuko ufashe ibyasha rukaza kubivanga na politike biza bigira iki biza birabona n'ibyo byasha rabi wawe rero umuntu akamenya ahagaze akamenya icyo ashaka mu buzima bw'iwiriwe kandi wari wese ashaka kwiteza imbere rero iyo ubwenge bw'iwe bwose ariko arita ku bintu bimuzanira inyungu mu buzima mu kwiteza imbere ariko mu nzira nziza mu nzira atari yo gukora ikibi cyangwa se guhemuka aribyo zinatanga mvuga ati kuri nyankamugayo kubura umuntu w'imvuga kuri cyangwa se ugira neza ukora ibintu nyine bibereye rero muri uko kuvuga ati gushaka kwitaho kwiteza imbere ku ruhande rw'iwiwe no ya nk'igihe cyose aronera uburyo yokwibesha cyangwa se yokwiteza imbere mu nzira nziza ntashyire umwanya mu bintu cyangwa se mu bintu bishobora kuba byogira iki byo musamaza bizobafasha rwose kigira kabiri burya umunyamerika bavuga ati ngo second head small ni ukuvuga bivanye namba ari umuntu agomba kujya mu nzira y'iterambere kenshi na kenshi nanjye byaramfashije kuko ni benshi twazenga muri amerika ariko bakihaha nini ahubwo basima gusumba bivanye na surrounding n'abagenzi basize so rero ukuntu bivanye n'ahantu buri ibiganiro mwama murimwo ari bya bindi nyene abantu bari kuri babandi nyene nta n'umwe muri bo ashobora guha igitekerezo cy'ubuzima bimwe na bimwe biba ngombwa kugira ngo ushobore kuba hoteli imbere cyangwa se wogira icyo wishitanyeho biba ngombwa ko ufata icyemezo ntabanduka cy'ubuzima bw'iwawe ukava muri ako kagwe kuko kenshi na kenshi usanga akagwe kamwe bose babayeho kimwe bafite ibitekerezo bimwe biba ngombwa ko ufata icyemezo cyo kuva muri ako kagwe ugahindura n'abagenzi b'iwawe ukagenda ahandi hantu bafite ibyiyumviro bitandukanye n'iby'iwawe babona ubuzima ubutandukanye n'uko bubona kugira ushobore kuva muri aho hantu ugira ibindi bitekerezo by'ubuzima ariko utabigenjeje uko wama muri ba bandi nyine muri ba bantu nyine wa muri wa wundi nyine kandi ntawe ugera uva nta nawe ugera wishyura
impanuro zihambaye cyane Joseph uri kuratanga kuri urwo rwaruka nk'uko yarabivuze, yari yatanze umutwe yuko wogenda ukabigisha, ariko uri kurabikora urababyita cyane cyane ati abo muri kumwe, abo mugendana, niba baba batari kubara gufasha kwiteza imbere, mva muri ako kagwi uje mu kandi gashobora guhindura ubuzima bwawe. Kuri Agnesi naho nyene watanze impanuro zikomeye ati nafate intego, afate icyumviro, agishimike ko amafaranga yiwe ayagiriro ayapangira umugambi, ntasamazwe n'ibindi, abantu bose barakunda ibyiza, ariko ashoboye gupanga neza amafaranga yiwe naho yoba ari make cyangwa menshi, ibyo mufasha kwiteza imbere. Hamwe no kuri Jean Marie naho nyene watanze impanuro zikomeye cyane, uvuga uti ubahe ubwenge bwo kuja hamwe kugira ubumwe mu mahera make, mu buryo buke baba bafise ati bakagira ubumwe, bakagira uko kugurisha utuntu kugira ngo kumbure ivyo bihumbi 10 babe bafise babigwize bibe 20, ariko hakoreshejwe inguvu zabo bagiye hamwe imitwe yabo bakashobora gusarura ibindi byinshi muri bike baba bafise. Reka rero tubandanye ku murongo, ni benshi bifuza kubandanya baterera, twakire Abed Nkurunziza. Abed uraho?
Umuraho.
Urakoze kwihangana, kibazo cyangwa icyumviro?
Icyumviro. Urabona ko uwo mwatubwiye Joseph ubona ko yateye imbere, kandi atera imbere ari muri Amerika, uno munsi n'Uburundi bwiyumvira gutera imbere rwashyitse mu bindi bihugu batakiri mu Burundi, bari muri Amerika bafashe iki kugira Abarundi bakuma mu gihugu bakunda bashobora gutera imbere bitabakanda kugira ngo gutera imbere n'abanze gushika muri Amerika, ko uwo muntu Joseph mwatweretse ingene yateye imbere y'amazu n'amamodoka, ariko abantu bari hanze bafashe icyo abantu kugira ngo babereke ko no mu Burundi umuntu ashobora gutera imbere bitarinze guca mu kuhinda gushika hiyo cyangwa uko ino ukora ubumwe amafaranga y'Uburundi kenshi uko umuntu ashobora gutera imbere bisamutahe minini kugira utera imbere. Rero abari hanze hari icyo bafasha mu Burundi kugira ngo ugaruka bw'Uburundi komeze gukora ibikorwa komeze kuremesha cyangwa guhabwa ibikorwa bishobora kubateza imbere, nawe kuko niko z'igikorwa ino mu Burundi ushobora gusanga udatera imbere kubera amafaranga yaho atana agaciro afite cyangwa ubwo ufite agatare gatutanga utaho uri kuraja. Yego, nicyo kibazo nawe kugwaruka bw'Uburundi kenshi bafite kaje ku mbere yo kujya kuba hanze bakemera ati kuba hanze ibyo bize duha natwe kubona kwatera imbere.
Urakoze cyane Abed kuri icyo cyumviro. Reka twakire na Felicien. Urakomeye. Hello Felicien, uratwumva? Reka twakire Elize, amahoro neza. Hello Elize.
Alo, mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ego, nande narifise icyo nagomba gushikiriza kuri uyu muvukanyi wacu yateye imbere iyo mu bihugu bya Amerika. Ego, jewe fise ikibazo kugaruka rw'iwacu. Ego, yarateye imbere. Twebwe ariko ikibazo dufise n'ubu kugaruka ruri ngaha mu Burundi. Byinshi turashobora gutera imbere. Me ugwaruka twese dushaka yuko tuba abanyepolitiki. Iyo problem. Urumva twebwe ugwaruka rwacu twama tubona yuko tuzoteza imbere n'abanyepolitiki. Ntabwo twiyumvira yuko twokwiteza imbere dushobora gukrea imigambi iwacu bwite kugira dutere imbere. Rero cyari igihe yuko ugwaruka twiyumvira, kuko abanyepolitike b'iwacu hanini nabonye umenga ntibadukunda, kuko baza batubwira ati nzobakorera ibi, ariko bakatwereka yuko ari byo bazodukorera kumva, ariko bandubwira ibikoresho kugira bashike iyo bazishikira. Rero ugaruka rw'iwacu n'ukuri nashaka yuko nari nifuza yuko tuhindura ibyiyumviro tukagira motokritike, tukaraba tugakora imigambi y'iwacu ishobora kuduteza imbere. Ama ngarutse kuri uyu Joseph, ego burya araho yavuze yuko umuntu agufashije cyane no guteye icyumviro ego hari ikibazo atari karishura ndipfuza inimero akoresha kuri WhatsApp kuko nico ciyumviro azoba dutereye niyo ntererano azoba dutereye yoruta ibyo bintu benshi bashaka yuko yobaha ibintu biboneka rero nkaca nongera ko yuko muko aza guterera twebwe turi ngaha mu Burundi twe turi kure hariho benshi bari yo nabone badateye imbere kandi bari muri ibyo bihugu tubona yuko biteye imbere bitabakundire ngo batere imbere kubijyanye yuko bakoresha nabi uburyo baronka narabegere ego abarundi bari hiyo abigishe ukuntu yageze kuri ibyo we wamaze kugera ko kugira bahinduke hanyuma nabo bamaze gutera imbere baze baribuka yuko batavuke nga ubibuke igihugu cyabo yuko nacone bakwiye kugiteza imbere muko baduteza imbere bateza imbere n'igihugu cyabo ego intererano yanjye yari iyo
urakoze cyane Elise urakoze cyane Joseph urumva benshi barifuza imitwe yawe barifuza contact barifuza uburyo bwo gushikira ariko nkuko nabivuze impano uri kuratanga ni nyinshi abatari bake bagerageze kuzakira kandi bazishimike ko bazumvirize bazishire mu ngiro nibaza ko ari impanuro zidasanzwe kandi zishobora kubafasha mu buzima bwa misi yose Abed yavuze ati abatari bake mu Burundi baguma aho bari ati biyumvire uburyo boguma aho bari mugabo bareke kwiyumvira kuja hanze mu mahanga ko ariho honyine ho bateza imbere ubugerageza kongera kumufasha kuri iki cyumviro ciwe ico abari mu gihugu bokora kutihebura ngo bashake bose kuva mu gihugu kuko abakiri bato bose bavuye mu gihugu ico sigaye kigaragara kuko nibo bagize igihugu ikibazo cha Abed
mugize neza no kuvuga reka subira inyuma nje mu nkambi aho twari tubaye yo fasha ubuntu ari mu gihugu kuko ndiyumvira yuko neza n'umwe na paswa ya mu nkambi no bakobwa ari bubi gusumba bari hagati mu gihugu ariko urabye uburyo twari tubaye mu nkambi benshi nabari mu gihugu cyangwa se n'abatanzania bene igihugu baraza gusumira iwacu nubwo twari mu nzi muri iyo nkambi abarundi barimo baragerageje gukoresha ibitekerezo byabo kubadakubira nta bintu by'amabanki byari bihari natanze karokora ibintu byitwa by'ubumwe baza dufate barakora nk'ibintu byitwa ibimina ku buryo bagabo nka 50 bakavuga ati kira muntu wese ugashahara hembwa n'abarundi 20 mu kwezi bavuga ati kira muntu wese uzaragana 5,000 ahereza umugenda bahana nuvuga nabo ufite nk'umugambi wo gutanguza ibotike cyangwa imangazine ari nk'abagabo 50 no kuvuga wewe bagushikiriye amafaranga akagushikira ari ushikiriwe warashobora kurangura umugambi wiwawe atangorane ziriyo kamya gusa mu kwezi kuza yuko runaka nazo bashikiriye uzotanga 5,000 bose bahagenda baduga mu kanya gatoya n'utwo duke nyine baronka twaronka mu nkambi warashobora kudukoresha neza ku buryo bibanga ko ari nguvu dushize hamwe muri utwo duke ya nyene bakaduhanahana mu nzira nziza kandi itaremereye kandi kanagoye gusa kujya kuba bemeye gusa gushyira hamwe bagakora ibintu by'ukuri bibereye ijisho wasanga haragize igihe isoko ryo muri iyo nkambi rirasumba n'isoko rya bene igihugu muri Tanzania bakaza baraza gusumira iwacu no kurangura iwacu mu ntara rero nuvuga ati mu gihugu c'u Burundi cyangwa se mu Rwanda urwaruka ruri ngaho kugira ngo kumva yuko ugiye hanze ari ushobora kubaho cyangwa se gutera imbere
aho bawihenze kuko nunga haturi hariho benshi aho gusanga umuravye ariko n'umuntu ari mu gihugu atana sosi igihugu bivanye n'uko n'uburyo yitwaye urugendero n'uburyo yakoresheje umutungo we nabi utwo yaronse uduke yadukoresheje nabi rero gice novuga ku bantu cyangwa se urwaruka ruri mu gihugu bogerageza ndetse n'urwaruka gusa yaba n'abagabo n'abamama n'abapapa bo icyambere ikintu bakeneye bakeneye igitekerezo icyo bagomba gukora mu buzima bakimenye igira kabiri bakibaza ati none ko twese dufite ibyo tugomba gushyika ko twokora gutya ngo tugere kuri kino kintu ubwo uza gusanga bishyize hamwe bakajya hamwe izo nguvu zike bafite bagishyize hamwe zivamo ikintu kinini kandi gikomeye rero iyo ndabaha nk'akarorero k'ubunyegeri sinzi ko mubuzi ubushishi mu kinyarwanda ni ukuvuga ubushishi agashishi karazi neza yuko ko ubwako adashobora kuhimba umwobo wo kubamo ni ukuvuga karazi neza yuko kadashobora kwironera ibyo kurya ubwako kamwe kamwe kose karazi k'icyo kintu kidashoboka ariko bwose bujya hamwe bukimba umwobo umwe uri ko burimba ubundi bujya kurondera ibyo kurya usanga nk'ubushishi nk'amazina atanu bwateruye ibabi buri twaye mu mwobo ni ukuvuga uri nabwo buri bizi no kwimba wa mwobo ubwo ubundi bwagiye kurondera ibyo kurya buza bushyira hamwe igihe cy'imvura kiza kugwa bwaramaze kurondera iyo kubamwo n'ibyo kurya imvura yagwa bukaca bugira iki bukacufura wa mwobo bugakira iki inzara n'ikiza cy'imvura uko rero mugabo iyo kavuze ati je ndi nzimenya jewe mu gihe kandi kadashoboye kakitandukanya n'ubundi ku nguvu zako nta na kimwe gashobora kwimarira ayo kuba kubera bwemera gushyira hamwe burashobora kubaho kandi bukajya atangorane rero bavuga ati rero kino hanura abantu bari hanze bige uburyo bushobora gushyira hamwe kuko kuri izo mbaraga zikeya bafise kuko duke bafise barondere inzira bashobora kudushyira hamwe badukoreshe neza
icyumvira cyiza cyane n'akarorero keza cyane Joseph urakoze reka tubandanye duha kandi yabari uburyo Beni uri ku murongo amasegonda make ikibazo cyane cy'iyumviro
ego murakoze kuma aka kanya icyo je nashaka si cyiyumvira ahubwo ni ikibazo kandi nkaboneraho bwa mbere no gushimira radiyo rya Amerika iguma ituzanira abantu b'impuguke bavuze icyo bamaze kugera ko ikibazo mfise nagomba mbaze nyakubahwa Joseph ndumva n'umuntu akomeye n'umuntu mu bwenge ibintu ashobora kukubwira uko ukora ikintu kiguteza imbere nka twebwe baruka bw'Uburundi benshi usanga nk'ubu twishwe no kutamenya ni ukuvuga ashobora kujya ahantu ugateka imitwe kwiyumvira ejo hawe haza ugasanga ushyize mu myaka 35 atani ikintu na kimwe ubona cyo gukora hariho bamwe usanga dufite amadiplome aryamye ngaho nashaka nk'impuguke Joseph atubwire antoze inzira nkajye urumva nahagije amashuri mugabo ku bijyanye n'akazi murabizi ibibazo by'ubuzi aha mu Burundi birakomeye n'ibibazo bitoroshye aduhe n'imiburiburi nka twe bugwaruka aduhe umurongo twokorera ko kugira natwe dushobore n'imiburiburi naho tutoshika ku iyo ntambwe ageze ko tugende bukebuke tugende turaca mu makanda yiwe gutyo natwe turaye ko twogira ejo haza heza murakoze
urakoze cyane Beni ndize kongera ku byo Joseph yaravuze wohera kumbure kuri uko kuja hamwe yavuze ati abafise uburyo buke kuja hamwe yatanze akarorero kabagiye hamwe mu nkambi bakaja hamwe amafaranga bakaza barahanahana buri kwezi umwe aramukiwe agahabwa agatangura imigambi yiwe yasobanuye akatari gake kubijyanye no kuja hamwe mu buryo buke buri muntu abafise yuko bishobora gufasha cyane kumbure araza kongera ko Jonas ku murongo uratwumva. Hello Jonas.
Yego ndabumva.
Kibazo cy'imviro mu masegonda make ko numva hari induru nyinshi inyuma yawe.
Yego. Bo nakabazo nagomba kubaza umutumire Joseph twamaze kumva no kubona imigambi yasane n'uwaranguye kuvagiriyonya muri za Canada
na America.
Ariko twashaka tumubaze none nk'umurunda byo mu Burundi ashobora kuba yarahabaye ari mike abona we rwaruka yorufasha iki n'amaburiburi nk'umugambi abona yorufasha ko ashobora kuba yaramaze gutera imbere. Nuko murakoze.
Murakoze cyane Joseph. Barabajije icyo wafasha rwaruka mu Burundi, wabafashije impanuro, wafashe ibindi, ariko ndumva barabandanya kubaza ikindi wafasha mu gihugu cy'u Burundi. Joseph, hari umugambi wo ufise kuja mu Burundi? Urigera uja mu Burundi? Hari icyumviro cyo kuja kuhagendera wo ufise? Ukanaganira n'urwaruka, twabivuze mu ntango yuko uri umusore w'imyaka 27 ufise ishyirahamwe ryawe Habimana Express, amakamyo agenda hirya no hino muri Amerika atwara imizigo, warabikuyemo amaronko atari make arimo amazu n'amakamyo nyine ukoresha, ishyirahamwe ryawe riko rigenda neza, uriteguriye kuzoja mu Burundi kumbure ukabona n'abwaruka rwaho kongeruka n'abafasha no kwiyumvira guteka imitwe nk'uko uri kurabafasha uno munsi?
Mugize neza. Reka ntangure kujya musore yatanguye abaza ikibazo, avuga ati uguzi uragoye, mbere yuko nishyura ikibazo cyo mushingantahe bagize ubwanyuma. Ni ukuvuga ikintu cya mbere mu buzima bujya kwicisha bugufi n'ikintu cyiza no kumenya no gutahura icyo uri cyo n'ubuzima ubayemo, ukabutahura kandi ukabwemera yuko ari ukuri. Burya ikintu kigoye mu buzima no kwihenda cyangwa se kwibesha we ubwawe. Iyo ubeshe undi muntu uhoho urumva ni ikindi kintu, ariko wewe wibeshe rero ingaruka zose ziza kuri wewe. Rero iyo umaze kumenya ubuzima ubayemo ukabumenya, umaze kubutara ubwari ngo wiga uburyo ushobora kuba wuvamo. Ni ukuvuga aravuga ati akazi karagoye kuronka mu gihugu murazi ubukene buri ngaha muri kino gihugu, uruzi ko bigoye n'umushahara usanga ari kintu kigoye, ariko iyo umaze kumenya ubuzima ubayemo hama ukiga guca bugufi, nibyo bishobora kugira icyo kuduca. Ndaguha akarorero kabaye abaye ku ruhande rw'ababyeyi. Ni ukuvuga aho twagenda tujya kuba hose ntabwo twadufise amatongo yo kubamo, ariko mwarafata nk'umugore n'umugabo n'abana mukagenda kurimira umuha cyangwa se wo muri icyo gihugu mukamurimira, mwamara kumurimira namwe n'umuhinzi 565 ubwo kuri amafaranga mwaronse mukarima nk'umwaka wose, ugasanga muri uwo mwaka wose muri ko murabarimira mukabarimira kugeza igihe y'amafaranga munagura n'iryo tongo ryabo, kandi aribo bana bahaye n'akazi. Ubwo ngi wa murima nyine mwarima ukaza guhindukira ukazuwa ukabuwani cyangwa se muri uwo kubarimira iyo dufaranga ryabahemba kubera mwagiye mutuzigama, ubwo hagera igihe mukagira iki mukayakoresha mukuza kubera numva mucyo mwarondera kugira ngo umuntu nk'umutahe, ariko mukaca mugira ikimwe yakoresha mukujya kuyaranguza ibindi bintu birushije kujya muri uwo murima. Ariko kira kintu cyose gifite intango, ufise ako hantu hato gusa ushobora gutangurira ukayitwaramo neza urashobora kugatangurana. Kuri uwo bundi nawe ati mbega murashobora kugira iki kukwege mu Burundi urifuza kuziwacu kwasura namba n'ibitekerezo cyangwa se ibintu nk'ibyo, ndababwira yuko jewe navukiye hanze y'igihugu sindanahaze n'umunsi wa rimwe, ariko ndi Umurundi kandi ndishimira kuba ndi Umurundi kandi Uburundi ndabyiyumvamo kuza gusura ntawo bihakana tuzoza kubatemberera kuko n'abandi benshi mama baje gusura bakazavuga neza tudatwemerera kubasura kandi
urakoze cyane akanya katubanye gake Joseph urakoze cyane gose Joseph Habimana wishira hamwe Habimana Express muri America ugwaruka yari karabaha impanuro turizera ko mwafashijwe cyane cyari kiganiro muri isanga mwari muri kumwe na Oriane Tangisha ndabashimiye cyane mu mwese naho ubutaha ndashimiye na Fatuma Kalala Elmasi.
VOA Afrique, les infos.